Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese muri ko murakurikira radio Inzamba agateka kawe iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi yo kuri uno wa gatatu igenekezo rya 13 ndamukiza mwaka wa 2022 ana makuru ashimikiye kuri zino ngingo zikurikira. Ugwego gwa gisirikare bise frade ruri mu nteguro y'umugambwe uri ku butegetsi igamije kubandanya gukora mabi akogwa n'imbonera kure za CNDD-FDD. Uko niko bisigurwa na Jeremy Minana arongoye umugambwe RDB utavuga rumwe n'ubutegetsi ni mu gihe bamwe mu bashinga amateka berekanye amakenga kuri iyo nteguro y'itegeko ishinga ugwo gwego iherutse kwemezwa n'inama nshinga amateka. Ubukene bw'igitoro bubandanya bubungabanya uruja n'uruza mu gisata cyo kunguruza abantu mu gihugu mu ntara ya Kayanza haciye ibizirira abanyagihugu barihishwa itike igwijwe inshuro kane canke gatanu mu kwiyunguruza ibiduga ikorera muri ico gisata itakiboneka ku bituro. Umusore umwe Kongo yarakubiswe atabwa mu ruzi Rusizi ari kiruruma. Ibyo byabaye kuri uno wa mbere bikozwe na bamwe mu basirikare b'u Burundi ikiri ba mu gihe bari batahutse bavuye gukorera hakurya ku butaka bw'icyo gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo. Murabikurikira mu ido n'ido mu kanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru twabateguriye tuyahere mu gisirikare cy'u Burundi. Ugwego gwa gisirikare bita FRAD wemejwe kuri uyu wa mbere n'inama nshinga amateka ngo ruteye kubiri n'ibyizwa shingiro. Ibyo biri mu nsiguro zatanzwe n'umushinga amateka agatogwasa mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere yo kwemeza integuro y'itegeko rishyiraho ubwo rwego mu gisirikare. Warongoye umugambwe CNR yasiguye ko ubwo rwego rudakenewe mu ntwara meto z'u Burundi kuko igisirikare gisanzwe gifite ubushobozi bukwiye. Ido nido na Beni Akserakana.
Ino ntego yibwirizwa organic tuyitoye ijana ku ijana.
Iyo ntego y'itegeko yemeza urwego rw'abasirikare bashobora gufasha mu gihe bikenewe, naho yemejwe kuri uyu wa mbere n'abashinga amateka bose babanje kuyiharira ko cane berekana amakenga bafise. Agatogwaza arongoye umugambwe CNR mu makenga yiwe yamenyesheje ko ubwo rwego ruzoba rugoye kugenzura.
Losco parade de force speciale nizabo ze operation commando zivugwa kandi muri formation abasirikare bose baba baragize hariyo iyo migwi iba specialize kugira ngo baze bakore izo operation mwenizo. Rero gufata n'aba bantu bakitwa yuko bagize imite y'iwabo itandukanye n'abandi je niho nagiriye amakenga. L'arme uko isanzwe iroganize au forme de commando au forme de paracommando iyo hari izo misho zigoye nibo bikorako. Abo bantu ni ukuvuga yuko zizoba désolé ma peut-être difficile même à contrôler koko je pour moi nibaza yuko la constitution imprime sur les recommandations ya l'équipe gouvernementale.
Munyishu zatanzwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi ati ubwo rwego ntiruteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi.
Nuko honorable atogwasa no muhumuriza ntabwo ari ukurengera ibwirizwa nshingiro rihari ahubwo nk'ukwijanye n'ifrade nuko z'ukuri abasirikare bose nabo nyene hambavu yuko abasirikare nabo nyene abanyagihugu rero hambavu ya mission legalienne yogo igisirikare turazi yuko abenegihugu bose mbizwa shingiro duhamagariwe guterera mu iterambere ry'igihugu.
Ubwo rwego rw'abasirikare biswe ko bazofasha mu gihe bikenewe ruriyamirizwa n'abandi banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ku bwabo babona ko ubwo rwego ruje gufasha ugwaruka rw'imbonera kure gutunga ibigwanisho izuba riva.
Arakoze Beni Akserakana. Ku bwa Jeremy Minana arongoye umugambwe RDB ngo ico gisirikare nta kindi kije gukora atari kubandanya gukora mabi mu gihugu. Asigura ko ari umukenyuro w'umugambwe uri ku butegetsi ugamije gusubirira ubwicanyi bukorwa n'imbonerakure zimaze imyaka zinegugwa n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB
cyagaragaye yuko hatari hake iyo imbonera kure zigaye canke zibaze yuko ibyo bajeje umutekano abasirikare canke abapolisi bakoze atari byo zihaguruka zikabihagarika mbere zigakubagura abasirikare n'abapolisi byose burya zabikora kubera ko ari cyo gisirikare cy'umugambwe utwara igihugu ubu rero icyo bashaka gushika ko kubera ko ibyo by'imbonera kure babona byarateye wa mugwishi ishyirahamwe mpuzamakungu irahamagana riri havagita umugwi w'imbonera kure umugwi w'inkora bara cyo bita mugise mu gifaransa abajeje guharanira agateka kazina muntu hirya no hino abatavuga hamwe na leta baguma basemerera bayemeriza amabi akogwa n'izo mbonera kure bongera basaba yuko ibigwanisho sende David rero yaciye burya yiga ubundi mukenyuro wo gushiraho igisirikare ubuhoho kizwi cyemewe n'amategeko niki rero wumva bagomba kwita igisirikare cy'agateganyo ku by'ukuri nta murundi n'umwe atazi yuko ibyo by'igisirikare cy'agateganyo bitanakenewe mu gihugu cy'u Burundi kandi nta utazi yuko ari umugambi wa CNDD-FDD wo gushiraho igisirikare cyawo kiwuyoboka kitayoboka igihugu kitagamburukira abanyagihugu kitazwi n'abarundi iyi niyo ntumbero nyamukuru bagiye gufata ziriya mbonera kure barahaye ibigwanisho ubu rero bazigire igisirikare kizwi cy'umugambo CNDD-FDD bagiye gufata bamwe bahurwana bakukurutse mu gisirikare bamwe bashyirwa mu buzima busanzwe bose baje n'icyo gisirikare ntawuzi ngo icyo gisirikare kizaba kirimo abantu bangana uku ntawuzi ngo abantu bazokijyamo bazotogwa hakurikije ibi nakabanga k'umugambo CNDD-FDD nta muntu n'umwe azigomba kubeshwa iyo n'umugambi wa CNDD-FDD intwaro mbi yawo yo kuvuga iti abanyagihugu abarundi muri rusange ntibakidoshye uburyo bwonyine dushobora kubandanya dufukamye igihugu munda no gushyiraho igisirikare cyacu tucite ko hari igisirikare cy'agateganyo ibi nibyo bagamije kuko kubona ushaka igisirikare cy'umugambi wa CNDD-FDD bisigura yuko bariko bategura ikibi gikomeye mu Burundi hagira umurundi n'umwe asamara ngo yigire sinda bibazwa nta hantu na hamwe hari intwaro ya demokarasi hashobora kubaho igisirikare gikokira umugambwe
igisirikare Frad Cindegabizoza kizoba gihurikiyemo abakukuruke mu gisirikare hamwe n'ugwaruka ngo biragoye kugira kizobangikane n'igisirikare ca leta mu gukingira igihugu bishikirizwa na Garasiye Rukindikiza umuhinga mu vya gisirikare ni mu gihe integuro y'itegeko rishiraho ico gisirikare yemejwe n'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere ku bwa Garasiye Rukindikiza none yabanze hihwezwe abazoba bari muri ico gisirikare n'ingene bazokwigenza Garasiye Rukindikiza
iryo tegeko rikuriri kwagerekeye ico gisirikare bavuga gisirikare ngo Frade cabakukurutse nabari demobilise niri tomoye neza kukurumba ni mu nama nshinga mateka ariko barabivuga namwe hanyuma umuntu yovyumva bene ivyo ama unité paramilitaire umuntu asubije inyuma gatunya kugira ngo habe nk'ibintu bimeze nk'uko bibiri bamwe batazohembwa ubwo umuntu yabona nk'ikijandarume ca kera 1635 ingene byagenze cageza aho kigomba gusenyura umwami hariho n'igisoda ni inzego zibiri kenshi zigoye kugira ngo zibangikane mbere n'ivyo bavuga byerekeye ingwano haramusaba ingwano biragoye gose kwizonza ko zikorana mu bihugu byose amaze gukorana izo nzego zibiri abari babifatanije baratsinzwe kuko commandement iratandukanye neza ngo ikurikire sino kwinjira mu bintu bya politique mbuga nibaza yuko cane cane ikintu bugerageza kwirinda nuko usanga hari ubwoko bumwe umugambwe umwe muri bene ivyo kuko vyo babiri ko birasubiza inyuma iterambere mbere n'umwe kw'abarundi aho usanga ubutakomeye ubu ibihugu bibigira neza bashobora kuvuga bati hazoba service militaire hanyuma abayigize bashobora kuba mobilize igihe cyose mugabo baravyize mugabo muri iki gihe naho urabona yuko ntibizoba bitomoye neza bazoba barimwo n'uburyo bazoba bafise n'ingene bazoba bitwara
inzamba
turabandanye nano makuru twabateguriye imyidogo yose mu banyagihugu baba kongomani baba ikiriba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biturutse ku basirikare b'Abarundi n'imbonerakure zihohotera abanyagihugu. Akarero ka hafa akaba ari umusore yunguruza abantu ku ipikipiki yakubiswe n'abasirikare b'u Burundi bari kuri ubwo butaka bamuta mu ruzi Rusizi. Ibyo bakaba babikoze mu gihe bariko baratahuka mu Burundi basubirijwe n'abandi hari ku genekerezo rya 10 za kuno kwezi. N'inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Amakuru Radio Inzamba ikura ngahe atumenyesha ko ubwo bubisha bwakozwe ku genekerezo rya 10 rishira 11 za kuno kwezi, aho basirikare bagera kuri 6 b'Abarundi bategereye umusore w'umukongomani yunguruza abantu ku ipikipiki. Ayo makuru ava muri abo banyagihugu b'abakongomani. Akabandanya avuga ko uyu musore yari yunguruje abantu babiri abakuye Kibira abatwaye Kibirizi. Aho Kibirizi hari abana no kwibarabara rya 3 rya Buganda mu ntara ya Cibitoke ku cambu ca Rusizi ahitwa Ruhororo. Niho guhura n'abo basirikare b'Abarundi bari ku butaka bwa Kongo baramwaka iyo pikipiki arakubitwa arashaya bacira muta mu ruzi Rusizi baziko yapfuye nk'uko umwe mu banyagihugu avyigana.
Noneho kuko ari umumotari yaciyemera niho yafata inzira araza ageze ku rutarura arahagarara mbere iyo ibasubirije arakubona umuhungu wa mbere ahagaze mu ibarabara yambaye ikintu kisivili ya muhungu burya kuri yari yasize inkoho hasi akanyunama hasi atoranya nkoho abwira ati bose nibururuke ku moto afata ya moto kiri impande y'inzira abafata bose ababwira ati tumanuke kivuguko ubwo nyene hacya haza abandi basoda 5 bose n'inkoho b'Abarundi icyo gihe abo bari 5 bari bafite umuhungu umwe mwunge bataramanuka na bose ko ari 2 sivi Ruhororo ni ku ya 3 ya Buganda twe nabi n'abahungu b'umuhungu wa mbere baramuzirikana ku mugongo wa Samutaburo sivi akaragenda n'uruzi bo bamenye ko yapfuye mugabo Imana iramufasha iyo yamanukiye akajya gufata ikibingo n'amenyo nyamuhungu na iramufasha acavayo mu ruzi.
Uyu musore akaba yagiye gutogwa bukeye n'abanyagihugu bagiye mu mirima aho basanze ari ikiruruma.
Abantu bajya mu murima mu gitondo tondo nibo bamusanze aho ariko aradunga buhoro buhoro atana akagomba gifite aratera induru arababwira ati yemwe nimumfashe nanjye mu gitugu hano baramuturayo n'abwo mu mugongo niho yari ganyira banyene naho bacabahamagara abatwari bo mu Kibirizi. Ikibirizi bacabahamagara abasoda n'abapolisi bamanukayo bafata nyamuhungu bacabaramudugana mpaka ku gihe nyamuhungu yabiganiye uko byageze abantu bose barengana bakabona imoto yiwe aho ihagaze mwabo bayumvira yuko uyo muntu yoba yagiye nko ku mwanda mukuru.
Ibyo bikaba bibaye mu gihe abanyagihugu b'abakongomani co kimwe n'amashirahamwe aranyira agati kakazina muntu muri ico gihugu badasiba kwiyamiriza amabi akorerwa ku butaka bw'igihugu cabo n'abasirikare b'Abarundi bafadikanije n'imbonerakure bitwa ko baje gutuza imigwi y'abagwanyi itera u Burundi. Igisirikare c'u Burundi camenyesheje ko atabasirikare babo bafite mu gihugu ca Kongo ariko ko bafitanye amasezerano n'ico gihugu yo kwivunira umwasi hamwe.
Vanessa Muhiteka. Mu gisasi cy'ubutunzi ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bwabaye ndanse mu gisagara cya Kayanza aho kimaze hafi indwi zibiri kitaboneka. Ibyo bigatuma abantu bitakiborohera kuyunguruza narijya muri kino gihe hari imiduga n'amapikipiki bitagisohoka byamaze kubikwa mu mihana kubera iryo kena ry'igitoro. Iyo hagize umuduga ubonetse abiyunguruza bacibwa amafaranga agwijwe hafi na 4/5 ufatiye kuyo bahora barihishwa. Abanyagihugu bagasaba leta gutorera inyishu ico kibazo c'igitoro gisa n'icabaye akayobera abahinga kugira ngo ubuzima ubandanye uko bwahora. Idonido na George Nimenya.
Ugeze mu gisagara ca Kayanza no mu micungararo yaho nta ruja n'uruza rw'abapikipiki vy'ukunguruza abantu bicibonekeza nka mbere kiretse amakinga n'abagenda n'amaguru ku bituro bitandukanye by'imiduga n'amapikipiki. Ibyo byuma biba ari bike byuharwa ku ntoke naho nyene niba biriko birakora. Ibyo byose rero ngo bikaba byatewe n'ibura ry'igitoro co mu bwoko bwa essence kimaze hafi indwi zibiri carabaye umuzi wibuye mu ntara yose ya Kayanza nk'uko bishikirizwa n'abagendesha imiduga n'amapikipiki. Umwe mu basanzwe bagendesha amapikipiki yaganiriye na Radio Inzamba aravuga ingorane zitegwa n'iryo kenaje gitoro.
Je igitoro kwa ndo nabibona mu mwanya n'ubuzima bugoye n'ubuzima buhambaye cyane ni kuvuga ubunya kuri kamwe bita kuri maisha y'intware igitoro kamwe bita ikibuni kigaruka mu mushinga cyane cyo muri cyane ubwo ubuzima bwo kwita pafyo ndakoresha bugura cyane ibazo by'aba berese maze ubyumva nakihorewe kuvuga rero ubukecuru na ubuzima niko bwagura bene gihugu cyane ubwo rero kuri uyu mwanya ko turi abenshi baraparitse imiduga amamoto turagenda kuri tasiyo bumva ngo igitoro kitaza kuwa mbere ngo kuwa kangahe bandi gukuraho imodoka cyangwa imoto ngo utaha ubwo rero kuri uyu mwanya sindi abicaje kubwira icyo badufashije ko twebwe ngatangiye cyane
agasaba ubushikiranganji bujeje ubudandaji gutorera umuti icyo kibazo cikena gitoro
icyo saba ni uko muraba abajejwe ubudandaji cyane cyane umushikiranganji ubudandaji akaraba igitumi cyo gitoro gishaka kubura yuko araba aye proteere byananiye ko bashaka kugishikiriza ku bituro by'amatasiyo aho bisandukije yego bakarariyo ngo ari hagati y'ubudandaji bw'abadandaji b'ibitoro n'aba proteere bagishaka kwenye kwa mwenye reero, iti wapa uchugari, abajeju wenye nwaro, niyo uchugarisa, ama tukamenye kiwazo kiraji.
Iyo kenaje gitoro cha esanse, jatu mye ibichiro, vyo kuyunguruza, piba umurengera, aho harina wasiga ebi pakiza, kumakinga, baba mkisagara cha Kayanza, baji Ngozi, aho bariha, ayari hagati ibihumbi ndwi n'ibihumbi munani, hakaba hari urugendo rw'ibirometero mirongo itatu na bibiri. Muri kino gihe rero abatari bake barabitse ibyuma byabo abahora bunguruza abantu bakavuga ko atakazi yagifise basaba leta gutorera umuti urama izo ngorane kugira ngo ubuzima bubandanye uko bwahora twamenyesha ko igitoro cyo mu bwoko bw'abazutu cyo kimaze hafi amezi atatu atanima riharangwa.
Inguru ya nyuma yano makuru abanyagihugu ku mutumba Gasasa muri komine Mutaganzwa y'intara ya Ruyigi basaba ko abajejwe intwaro n'umutekano bocungera umutekano umunyagihugu waho bavuga ko ageramiwe. Uwo witwa Adrien Impagaritse yavugiye kuri televiziyo TV 5 Monde ko yiteguriye gufasha impunzi z'abanya Ukraine mu gutanga ibiro ijana by'ibigori. Umunyagihugu akaba aherutse guhakwa kunyuruzwa n'abantu biyisamenyesha makuru ba radio BBC baje modokari ifise ibiyo bitabona bari kumwe n'umuntu ari mu mwambaro w'igipolisi. Inkuru twategura Josephine Jones Nkunzimana.
Adrien Impagaritse ariko atabarizwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Gasasa bavuga ko kuva aho avugiye ku maradiyo n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu ko agomba gutanga imfashanyo y'ibiri ijana by'ibigori ku mpunzi zo muri Ukraine yaciye atangura kwinubwa nk'umuntu yoba asanzwe avugana n'ivyo bimenyesha makuru mu kubaha n'ayandi makuru. Ku munsi wa kane uheze yahamagawe n'abantu biyita abamenyesha makuru ba radio BBC ariko ageze ku modokari asanga ahubwo yaragiye kugwa mu vyara by'abakozi biperereza.
Umuduga wariko urarondadriye uhagaze ahantu kibombo icya gatonya ya komine munsi n'icatusi ahantu bita kwahabo. Uwo muduga warahamaze nk'isaha mu masaha mbiri n'iminota mikenya bashobora ryo guhagara ku komine. Muga iyo modoka yari hirise ikaba iri sine ngomba ko tumara ku komine kugira ngo ibyo mvuga komine ibyumve cyangwa n'abandi bose babyumve kubera icyo ndiko ndakora ubu batanga kubiheza intumbero ya politiki kubera n'iminota nk'itanu bariko baharira nani na hasi hazanye umupolisi akaramubona nawe amaze kubibona uko aca ariruka ntibavugana.
Abo biyita abamenyesha makuru bavuga ko umupolisi bari kumwe bari baje bamukuye mu Ruyigi ariko mu kugenda bagiye kumusiga hafi y'ibiro bya komine Butaganzwa ahitwa Imuriza kandi iyo modoka yagiye ijana mu Ruyigi. Abo banyagihugu n'ubu bavuga ko inyuma y'iminsi itatu yamaze inyegeje batinya ko ashobora gufatwa.
Bamupolisi ntibabaye bakimutwara baciye bamugumiza ngaho yatekereye mu byago shika saa sita by'umutaga rero ntawuzi ashobora gufatwa n'iyo igipolisi cy'iperereza kigafatana n'abo mu muganga ntawuzi nyine bimeze. Musenge Defudete ahari ari mu muryango yaje kuba mungu inyuma y'uko ahunze ku munsi wa kane kubera bariko baramurondera. Uwo munsi nyine bajya kumufata bakamusiga twaciye tubona urumwe igipolisi mu komine n'uwo ni umupolisi baca baduga n'imoto baca bica hahandi wa mupolisi nyine hagati umwe bari bazananye na babandi bo muri dokumentasi ntawuzi ibyo bavuganye mana bati bamanuka.
Ayo makenga afatiye kandi kukungene abatware kuri uyu mutumba bagiye kubaza umukenyezi wa Adrien Impagaritse ko ibigori yoba yavyemeye bavuganye nawe atavuga ko atakibazo kiri mu muryango coba catumwe n'ibyo bigori abanyagihugu baho gasasa basaba ko Adrien Nimagaritse atozira umutima w'ikigongo yerekanye mu kugomba gufasha impunzi zo mu gihugu cya Ukraine. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone abarongoye komine Butaganzwa n'abarongoye igipolisi ngo bamenyeshe icyo bategekanyije mu gukingira umunyagihugu.
Arakenuye Josephine Jones Nkunzimani hano duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye. Ndabashibiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi. Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe, mugira amahoro iwanyu mwese naho butaha.